Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe akunzi Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiringo kiri munsi mwaka umwe no kuvuga mwaka 2022 Burundi butekanya gutunganya amatora yamara mu kigihe amashirahamwe mpuzamakungu atari make inzego zimwe mpuzamakungu hamwe n'abarundi batari bake bavuga ko batari amakinga n'ukuntu bagataka akazi na muntu katubahirijwe kandi no kwidegenza mu byereke politike bidashimiye kubwishyiramwe mpuzamakungu rikwikiranye hafi amatati ICG International Crisis Group ngo mu gihe atacokorwa amatora atekanijwe mu mwaka 2022 ashobora gutuma indyane za politike ziyongera. Yamara iryo shyirahamwe rivuga kandi ku bwicanyi bushobora kutaba maze amatora akagenda neza ngo mu gihe icuka cya politike kibi kihari mu iki gihe cyogabanuka no mu gihe ishyirahamwe ryo mu karere ka Afurika yo mu buseruko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu byobandanya utwigoro two gushyigikira ibiganiro bihuza Abarundi. Ko kwibutsa ariko ko leta y'Burundi yoyo ivuga ku biganiro byarangiye kandi iterakamo abarundi bose baba hanze y'igihugu kabasaba gutahuka kwifatanya n'abandi barundi muri ayo matora. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumye abashingantahe bakurikiranira hafi politike y'Uburundi tuzakuba turi kumwe na Jacques Bigirimana umukuru w'umugambwe FNL. Namutse neza Jacques Bigirimana.
Ndaguhaye mwiriwe mushingantahe Frederic.
Murakomeye ngaho muri?
Yego turashima.
Ni byiza cyane rwose. Turaba turi kumwe kandi na Dr. Jean Minani akaba ari umukuru w'urunani Senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Mwiriwe neza Dr. Jean Minani.
Mwiriwe neza. Nakoze kudutumira.
Murakomeye namwe ngaho. Aho muri?
Harashushe cyane.
Yego me hari ibintu bita muri iki gihe mu bihugu by'ibona ya canicule. Ndu vume ngo ntibyoroshe.
Ntibyoroshe ubu ni ni mirongo itatu na mirongo itatu na kane.
Ariko n'ibintu bizomara igihe gitoya gusa.
Ariko kwari intango y'umwaka ntitwomeye, ari intango y'ubushuhe ntitwomeye igihe bizomara batamacaracyane no kubana.
Yego me deka turi kumwe kandi na Maître Isidore Rufyikiri. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza Frederic kandi baramukije abatumiye bandi Jacques Bigirimana na Dr. Jean Minani.
Murakomeye namwe aho muri?
Yego turamahoro murakoze.
Ni byiza cyane rwose. Reka tutarinze gutesha akanya abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika baduteze amatwi dutangwe kuri we Jacques Bigirimana. Amakenga y'amashyirahamwe hamwe n'inzego mpuzamakungu ku byerekeye amatora atekanijwe mu Burundi muyavuga kwiga.
Twebwe ayo makenga niho tukiyumva, nitwaye bwa byumve nime mu bivuze, ariko twibaza yuko abo bafite amakenga bo bari kumure ko badaherutse i Burundi batazi intambwe tugeze ko mu bijyanye no gutegura aya matora no mu bijyanye no gukora ibikorwa mu migambwe turimwo na cyane cyane mu bijyanye n'umutekano mu gihugu. benshi ugira raba abaderutse mu Burundi baracyagereranya ibiri mu gihugu cyacu iki gihe cyuno munsi ko turavugana n'ibyariho muri cya gihe cy'ayamigomo uko ivamwo gushaka gusenyura ubutegetsi rero twagomba kuremesha no guhumuriza abo bibaza yuko amatora atogenda neza tubasaba gutandukanya ibihe tubasaba gutandukanya igihe tugezemo n'ibihe duhitiyemo bya bihe byo 2015 tubabwira ko hari ubudasa butagira isano na rimwe no kuvuga yuko umunsi Burundi uri mu mutekano kandi dushobora gutunganya amatora akagenda neza atangorana zihabaye ibyo birashobora gushika nta byera ngo de nta gihugu na kimwe usanga habura akacyakariya ariko aho bigeze uko tubibona nibyo tuko turakurikiranira hafi turabona neza yuko intambwe ari ndende kandi abantu batangiye gutahurana kandi bose ubona ko bipfuza ko amatora yogenda neza
egomeye namwe Dr. Jean Minani ayo makenga mwebwe muyavuga ko iki
ayo makenga niyo twarabisomye neza ibyo bashikirije kuri abagize cyacegeranyo baracyitondeye barabaza hirya no hino abantu dusanzwe tuzi kuva hakira kandi tangura amatatsi mu Burundi bamye basohoye ibyegeranyo kandi kenshi na kenshi ibyo bavuga wasanga ari byo n'ibyo batashobora gushika ko ni kubera kumbuye ko batari barose umwanya n'abantu kugira ngo babire ku bwacu rero ibyo bavuze ati nta matora ashoboka azogende neza hatabaye gukuraho icuka kibi kihari ubu gituma ayo matora ashobora kugenda neza ati kandi abaye azohava abyara ibi cyane ati n'ingwani zo kwaduka ntibabeshe kuko amatora ashaka kugirwa na bamwe gusa akumiriye abandi bose bayahiganwa ayo matora ntashoboka kandi murabona mu Burundi ingendo ubu ihari nuko ayo matora yoba mu kanywa ababo ataka umuntu n'umwe ayarorereye cyangwa yacungereye avuye ahandi ata muntu n'umwe aza guhiganwa wahatse nk'uko bavuga ngo abatobera bagashaka ko ugenda umugango umwe n'abawushigikiye ari kumwe bacuditse hamwe abandi nabo ntibashoboye kujya muri ayo matora ayo matora rero ntazuba ari amatora ni nk'uwo mu rukino rw'umupira ukina umugwi umwe ukina ari wo wugira arbitrage kuvuga wosifura ukongera kandi
yego
ukavuga n'ibitsindo abagize amakosa ugakuramo aba bashaka
namwe maitre Isidore ufite kiri icuka kibi kivugwa curangira gute impande zose zokora iki
icyo navuga ni uko icuka kibi kubaho kiriho kiramaze igihe murabizi hariho mu Burundi ubutegetsi bufise ibyangombwa byose bwabo hari abantu bahunze igihugu kubera intureka zabaye mu 2015 abo bantu n'abantu benshi urazi ko bagera mu bihumbi amajana n'amajana mu kwibwa ndavuga nyine bangana murabazi abo bantu harimo abanyapolitike bahunze kubera bakurikiranwa n'imitahe hariho abakurikiranwa kubera ko baba baragiye mu myiyerekano y'2015 kurwanya ikiringo cya gatatu hariho abakurikiranwa n'imitahe y'ubutungane kubera bagiye mu by'ubusenyi wa leta hariho rero n'abandi kandi nibo benshi cyane bahunze kubera gukinjura kubera gutinyira umutekano wabo ko intureka zihava zibahitana abo bantu bose bugiyemo abantu bose n'abarundi gusa ayo matora atashobora kuba ngo abo matora y'ukuri bari hanze cyane bategekwa gutora bari mu buhungiro. Igira kabiri ni uko abatumye bahunga leta y'u Burundi iriho ubu iyo nayo irimo abapolisi abo muri dokumentasiyo ikomera kure uwo murumva yuko banagiyemo n'abandi n'izindi n'ibice ziva hanze nk'intera hamwe n'abandi abo bose n'ubu barashaka mu gihugu cyose bafite ibigwanisho ni ukuvuga amatora rero yatunganije mu gihugu kireka ingingo zimwe zimwe zibaje gufatwa zituma abo bantu bafite ibigwanisho birukanye bahohotera abandi bavuye mu nzira nayo amakenga nayo kuri arumvikana
hari n'ikindi kibazo mushenahe mete Isidore, ikindi kibazo abarundi batumvikana ko cerekeye cyane cyane uruhara rwogirwa n'amakungu ikanamashyirahamwe mpuzamakungu mu gutsimbataza amahoro mu Burundi. Ku bwanyu amakungu canke amashyirahamwe yabaye mu ntara canke ahandi arafite uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi?
Abantu abarundi barakunda kuyibeshya cyane ngo amakungu azana amahoro. Nta makungu azana amahoro, twebwe muri Morena twari twivuga kuva kera. Amahoro azanwa n'abanyagihugu bonyine bwabo, azanwa n'abarundi bonyine bwabo bumvikanye cyangwa baciye mu zindi ngingo. Ibyo ari byo byose bica mu mitwe no mu maboko y'abarundi gusa, n'iy'abankurunziza na leta barimwo bigenza ubuntu bati reka dutunganirize abantu bose abadukunda n'abatadukunda baronke amahoro mu gihugu, barafite ubushobozi bwo kubigira. Niyaba atabishatse ago bagomba kugumiza umutekano muke mu gihugu. Nayo amakungu aje uyahamagaye ufite ubutegetsi akora iziberetse akora mugabo uri ngengwa zo kwizana aje nk'igitero gutera igihugu ngo ashyiraho amahoro, nta makungu aza kurwana n'igihugu kitayashaka.
Rero
abarundi bamabishyiramo yuko amahoro yatunaniye azozanwa n'amakungu, ndabisubiyemo barihenda ijana ku ijana. Naho woshyiraho ambarugo, naho wojyana inteko ngo bitewe Burundi izo bazizanye amahoro bazizanye ingorane kurusha n'ibyari bihasanzwe.
Kuvamwo
twebwe nyene twumvikanye canke dukoresheje ubwenge n'inguvu dufise.
Mu kane gatoya namwe mushantare Jacques Bigirimana, kuri icyo kibazo nyine uruhara rw'amakungu amashyirahamwe mu gutsimbataza amahoro mu Burundi, ubwo ruhara rurahari, ayo makungu amashyirahamwe arashoboye kugarukana amahoro mu Burundi?
Murakoze. Murazi neza nawe uri mu Burundi naho uri kure warabikurikiranye, nibaza ko uruhara rw'amakungu wagwiboneye. Amakungu yagize uruhande rumwe yegamiye bica biba nabi, ntibyakunda. Amakungu yarafashije cyane rwose kugira ngo amatora twagiyemo 2015 ntabe. Amashyirahamwe yaragize uruhara mu bintu bibi byaranze Uburundi mu myaka iheze. Ayo mashyirahamwe rero twebwe naho tutazi ayo muvuga yariyo, yaba ayarimo abarundi n'ayarimo abanyamahanga, ubaragwayo wabaye ntangere mu kuba rubi, wasubije Uburundi nyuma. Mbere n'icyo cyuka kibi kihari jewe ndagishyira ku ruhara rw'amakungu n'uruhara rw'ayo mashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe rero jewe fata yuko ariyo nyirabayazana, ntimusubire no kuyacisha no mu kanwa. Ahubwo icyo dushyigikira n'icyo Maitre Isidore Fikiri ariko aravuga. Maitre Isidore Fikiri aravuze ibintu bijyanye n'uko ari abarundi tubonye twebwe nyine ubwacu dushoboye gukiza iki gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi turabishoboye, hasigaye ko tubishaka. Umwe wese guhera kuri leta, inzego z'umutekano, wo gwaruka, abakuze, imigambwe, amadini, twese abarundi mu butandukane bwacu tukumva ko atakindi dukwiye gukora ataru gusubiza hamwe ataru kwicara hamwe tukavugana neza ingene aya matora yogenda neza atakuzirinze atakuvuga ngo Arusha atakuvuga ngo ni African atakuvuga ngo ni European twebwe ubwacu tukavuga ati mbega igiki ugame na mbere icoba ni giki ikintu cya mbere nama ariko ndakivuga kandi ndumva nabisubiramo none habuze iki ngo abantu batangwe gukurana mu bwoba cyo naregereye abategetsi b'u Burundi ku nzego zose z'igihugu ndababaza nti none habuze iki kugira ngo mu buhoro buhoro mwibanga mutangure kuvugana n'abo bahunze igihugu bipfuza amahoro bipfuza gutaha basi twiga aho tubatumye ko bose barabashwimura rero ko bimeze uko baba ariko baratwumva ni muri iki gushwimura babatumye ko bumvize ni musebe ibyiyumviro byanyu mutubwire muti twibi dutinya gutaha kubera iki ni muri ine gutaha mutahukanywe n'ingabo z'abazungu cyangwa ingabo z'amakungu bene wanyu babatumbereye ni mu bumve n'ubu turasubiyemwo nagenda babwiza ukuri reka mbabwire ndire mu ndindire kugira ngo ibintu tuvuga bigire aho bihereye jewe ndiko ndabivuga ku iradi kandi abarundi bose baranyumva nagenda na leta y'Uburundi iranyumva nagenda babwire yuko leta y'Uburundi jewe n'abashikiriye baravuze bati uwo muzohura bigira Imana akakubwira yuko yifuza gutaha n'ukuri uradufasha udufashe ukora ibishoboka byose atahe ibyo barabintumye kandi barutuma n'abantu ngo tuvugane tuti mbega koko wiki kugira ngo abwo bwoba bafise ubavemwo uwo tugeze n'uko abo bantu bashobora gutaha mumva yuko butaha bakaza mu matora botaha mugabo abadakurikirana ubutungane kuko hariho abantu benshi bafise ibintu bagiye bakoze ubutungane ukabikora bakurikirana hakaba nk'abo barufikiri none bakurikiranwa nande ko taho tugeze tubasoma mu bakurikirana n'ubutungane
icyo ni ikibazo kirekire tubakibandanya mushwe nahe Jacques Bigirimana ariko ndabona akanya kihuta reka duhe n'ijambo Dr Jean Minani nawe nyine avuge ku by'abandi bavuze ko uruhara rw'amakungu mu gutsimbataza amahoro mbega uruhara runini rwokorwa n'abarundi cyangwa rwokorwa n'ayo mashyirahamwe duga ku ijambo
uruhara misi yose iyo hari amatati mu rugo kugwa na bene urugo iyo hari amatati mu muryango rukogwa kugirwa na bene umuryango naho bari mu gihugu kugirwa na bene gihugu ariko iyo hari umukuru w'umuryango cyangwa uw'agatumba hari amatati cyangwa uw'igihugu harimo amatati akabyumva nawe nyine ari muri ayo matati ni ngombwa ko barondera umushingatari iyo byanze ko bumvikana bo nyine hirya no hino nacyo gituma twese twari twemeye yuko tugira umuhuza none Jacques Bigirimana araharira yuko iyo tabona Nelson Mandela cyangwa Nyerere ku kibazo cy'u Burundi cyari cyatunaniye ko badufashije kandi bari abanyamahanga ngo abanyamahanga bakunda u Burundi n'ubu haracyari nk'abanyamahanga bakunda u Burundi hacariho abo dusangiye byinshi aha mu karere aho mu karere ko bo ka Afurika y'ubu East Africa Community
ariko Dr Jean Minani murazi ko Mandela yagondoje abarundi bari babunani
yarabagondoje n'ubundi n'abandi bo bagondoza bo tugondoza igikuru ni uko twakwemera tugahura kandi noneho si Mandela yatugiriye urupapuro twasinye ko amasezerano ya Arusha nitwe abarundi twayisinye ko kugira ngo tuyisinye ko ni ngombwa dushobore guhura abo bose bemere nari kunezerwa rwo kugira Imana ababwira ati nimwemere mugende muganire na bene wanyu mwumve ico bagona ico basaje aho rero niho nari kwemera yuko koko bamwishuye nawe kuvuga ngo nimutahe Jacques Bigirimana yarahunze Ndeje yahungu ya mugu ya kitahe kutawa. Atuwa mutima yuko wimuvira meyaneza yuko wabona yuko. Muteka nungu yungu mezeneza wubame uzuwa neza. Meito watinya wanga kutugani ilani jichi. Babu wangu haramahoro mugurundi. Nune awanyama hanga washaka kujikwa wawa. Batusa mahoro. Babatinyi ichi ndi wala watu kawa watu kilingu wa haramahoro. Birazwi neza kwa tamahora mu Burundi. Birazwi neza kwa Burundi bagowe. Birazwi neza kwa Burundi bafite ubukene. Birazwi neza ko mu Burundi hagiye hose ubagenda araba hijya no hino kwa tatimushikira.
Egome icyo kibazo Dr. Minani turakibandanya ndabona kanya kagiye yereka duhi jambo umuntu wa New Radio ijwi rya America turi kumwe Jonas mwiriwe neza.
Mwiriwe
muhiga Jonas.
Ndebo cyumbura mu Burundi.
Na kandi kazina
ni twa Jonas Nkorerimana
ikibazo cy'imbyiro mu kane gato cyane gose
cy'imbyiro cyari cyo gushyigikira uwo muntu yitwa Jaminane naje ndamushyigikiye kuko mu Burundi ko bisanzwe nta kwishyira no kwitsana guhari ntushobora kuvuga ikintu no kwiyumvira kuko wihenze ukavuga icyumviro cawe baca bagushyira mu gaso cyangwa ugakubitwa babyita ngo nuko ngo gupingura niko babivuga hanyuma gusa ibintu bijyanye n'ibiganiro nabyo biragoye mu gihe baba bari hanze urumva kuganira n'abari mu gihugu nabo bari hanze urumva ibyo nabyo nibaza ko ari ibintu bidashoboka kuko leta y'ubwayo ivuga ko amahoro n'umutekano bahari mugabo uri kurabira aba atihari kabisa.
Murakoze Jonas Mushintahe Jacques Bigirimana Jonas ati nta kwishyira no kwizana mu Burundi bakwijambo mu kanya gato cyane.
Ibyo ari byo byose jewe nibyo nayo ndavuga. Erega ugahagarara hariya anye muri Tanzania ugahagarara muri Zambia ukavuga uti nta mahoro n'umutekano biri mu Burundi nta kwishyira no kwizana biri mu Burundi nk'uko menga wewe nta ruhara ubifisemo ni bibi ikihuta ubu nuko abanyepolitike twebwe na leta atakuzirinda atakwinda kuja guhamagara abandi ngo baba bari mu kibanza cacu bakunda Burundi gusumba twebwe benerwe twiyumvikane tuvuge tuti mbega huko gwiki mbe none uyo mushinga mateka Yohani Minani ndazi ibyabaye hagati ya Buyoya nawe nyene narewo singenda kumana igihe haba icyo bita partenaria ndabizi neza yuko byari byanse byananiranye mugabo buhoro buhoro mwibanga nk'abarundi wenyene na leonsi bakarondana na Buyoya twese turi ngaho tutazi ibiko biraba mu nyuma zatumvaga bumvika yusige tubonaho bicaranye baganiriye tuza tubona na leta iri ngaho onye bari kumwe bose na tubwira umunsi bagira partenaria ibiganiro bagize babigiriye umuhuza bari kumwe uwariwe none ko byakunze kandi nawe nyine yari hanze yari yegereye umuhuza Nyerere yarabishyize yuko ati okay ndabyemeye ndemuragira ibintu byotuma agahinga kabereka mu Burundi ndanani reka dukore kurya kandi birashoboka
reka minana bitubwira
shime ko bigoye ushaka nuko mubonana mwibanga abarimo arashaka kuzana abarimo ararondera ko kwinyisho iyo retri ngahi Bujumbura ubo bavangwa ni Gitega iyo retri ngahi Gitega bishaka na gatoyi n'umuntu n'umwe baganira yamaze kwizivira ubutegetsi ivuga iti tuturikwiye nta biganiro tuzubwira tuzubigira igihe tuzobona koko kwa subiye pushinga imizi twihaye indi myaka indi bizoza no kumwe so kwibaza kuganira reka tugere mu matora n'abari ngaha ariko ashobora kwemeza wewe Jacques arazi neza ko ari ibihumbi birenga amajana n'amajana by'abarundi biri hanze byahunze hariho abanyapolitike benshi cyane kandi bogize uruhara runiniya muri gutunganya Burundi bahunze bari hanze kandi batavuga rumwe na leta kubita opposition hari abandi bane politike bashyigikiye leta n'ijimwe irakora leta hari ubuntu ijimwe irakora abo tubashyira hamwe nabo bose kandi ntimushobora kuganira wowe cyake ngo muganire niyo reka ngo mubwire ngo twatoye inyishu abo hanze turabibagiwe ntugumana n'isi yose ntimwabibagirwa mukatwibagirwa umenye ko hari abarundi n'abavugira abarundi bari ndani ngaho mwibagiwe kandi hazoguma ari ingorane iyo ndemeza yuko japfa ubivuze gutati n'intango abantu bashobora kuganira mu ibanga hanyuma bahuza bakamenyesha abo bahuza icyo bashitse izo nta ngorane ariko babwizwa ko bahuye kuko simbesha twarahuriye mu Butaliyano twarahuriye Saint Egidio twarahuriye henshi mu mpisho mbwo twarahuye kandi naho uvuga ngo nta muhuza yarimo abahuza barimo umuhuza arimo twatwemeranije ko twaramubwisho twashitse ko kandi akavuga ati bandanya tukabanda yatuganira hanyuma turagaragaza ibyo twaganiriye hanze turabwira abandi bose ibyo twashitse ko kugira ngo umuntu wese atagize icyo avuga cyarose n'umwanya wo kudaganira muri izo biganiro nawe nyine agira ijambo avuga kugira ngo n'ibiganiro by'abarundi kugira ngo bishoboke mbabarira kuko turahakomeye Jonas ndamwumvise abarundi bavuga nacyo bamwira mwese ngira ngo mu Burundi mugume musasira ngo mu Burundi bimeze neza kandi abarundi barimo baricwa n'inzara abarundi batagira aho batagishobora kuvuga icyo bashaka ngo bisanzure abarundi batekewe n'ubwoba abarundi bamwe barimo barapfa abandi bapfungwa be abarimo birwa barapfungwa abirwa barakubitwa ntimubumva
ndabona Dr. Jean Minyarakanya akarihuta cyane rwose n'abanywanyi bacurindiye ni benshi
ibijya bavuze muri cya cegeranyo nibyo nta matora ashoboka abanyapolitike tuticaye hamwe twese abari hanze n'abari ndani atanumwe akumiriwe ngo turabe neza kugira amatora yokogwa agakogwa mu Burundi we azi ko agiye gutora mu mwidegenzi cy'ashaka
umuntu icyo kibazo Dr. Jean Minani turakigaruka ko ariko
reka
duhe ijambo Maître Isidore Rufyikiri
tukarondera ibyo tuzikura
Maître Isidore Rufyikiri ibiganiro byo mu bisho hari ikintu bishobora kuvamwo cyane cyane muri iki gihe mu Burundi
ibiganiro by'ubu mwakino gihe biragoye dusubiye inyuma gatonyi murumva iyo bagaruka nk'ibyarusha kuyatanguye ndabivuga ibiganiro by'ukuri biba hagati y'abarundi bonyine icyo bashaka kuko ariko kose turitwaza ngo Mandela Nyerere na Sozi ngo bagiye muri akorda arusha barya abantu kwabaye gusazira gusa uko Jacques Bigirimana bivuze abagize akorda arusha minani nabo na rewo umwaserukira ikrona yitwa ko y'abatutsi abandi baserukira Fodebu yitwa ko ari y'abahutu nta kindi abandi barasasiye barahezagira gusa hamwe bita guhagarikira rero bavita guhagarika ibiganiro naho kazi bakoze iyo muyo yatwari igihugu adashaka kwijya akorda arusha ihaba ntiyari kuba twavuga tugwana twicana gushika igihe ntazi uwo munsi umuntu abazwa Burundi amahoro ahagaze ko yitwa Nkuru Nziza Pierre ejo twarasohoye ijambo twasize mwibi bisha bimenyerewe by'amaudio mu majwi turavuga neza icyo twiyumvira twebwe muri Morena twihweje abamwe n'abandi baba abanyepolitiki bari hagati mu gihugu abatwara n'abadatwara abanyepolitiki bari hanze nuko turavuga ibigikwiye kandi ibyo n'ibintu nkuru nziza ububasha afite ashobora gukora abantu bakumva ko ubwo bamuheze bashobora gutaha hanyuma bakavugana iby'amatora bavugana ko aba muri iyo periode yateguwe banavugana yuko bayigize inyuma ariko bakaba batekanye bari mu gihugu
Nimwe mu byo mwashikirije turabigaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo Théophile ndabona kandi
kimuta cyane rwose ndavuga nuko amahoro y'u Burundi kuva kuri ntare rushati gushika no uyu munsi n'ejo bundi ahagaze ubwa mbere ku mukuru w'igihugu nabe yikumwami nabe yitwa perezida nabe yitwa kindi ni Burundi ahagaze ku mukuru w'igihugu ni wamenya abafite ibyo ashobora gukora wenye n'ubwiwe yigenza ubuntu n'ugukunda igihugu abantu bose bagasira mu mahoro nta kindi zo bintu by'ibiganiro nagaharawe mu bazungu ngo bizo bicokezamwo kuza gutubesha ni kutumanipira bamanipira bamwe bamwe ngo biri bigiri bigiri basi abazungu bafite ibyo baharura mu biganiro tuba tugira iyo baje kukondera imeza y'abarundi imeza y'abarundi izwi n'abarundi iyonderwa n'abarundi nizatunanira tube tumenya yuko amagorwa turyamyeko ariko tuyiryamyeko canke bene wacu batuzaturyamikako
tubibutenje tumwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nkwejo rya Amerika turi kumwe na Theophile miriwe neza
miriwe neza ya kubirya Amerika
miriwe neza muri hega Theophile
ndi muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo muri Nord Kivu muri teritwari ya Masisi
yego murafise ikibazo cy'imvura mu kanya gato cyane
bagende bavuga ko ni byiza bwo Burundi buteganya gukira amatora muri 2022 ni byiza cyane turabibashimira ariko noneho nagira ndi ngasabe kutagira inyungu za politiki ngo abanyepolitiki abajyamyeho ahubwo bafate igihugu bagikunde n'abanyagihugu ubwabo barimo ubake igihugu cyabo kuko ibintu birutumvikana bakagira amasati hagati bisigaye bituma ibihugu bya Afurika byo hagati bisubira inyuma cyane niyo ndwara n'igihugu yasabye amatora bayaorganize neza ariho byakabaye byiza batarinze barora inyungu zabo ku banyapolitike bari ku butegetsi ubu ngubu n'abandi nanone no ku banyapolitike bari hanze ahubwo bagire ubumwe bashyire hamwe ubake igihugu kuko igihugu ni icyabo nta wundi wava hanze ngo kibubakire ubu nigereganiye muri Kongo bakagira inyungu zabo bibuke ko bakubatse igihugu ibyo bihinduka bisaba byihorera amatate bayareke bubake igihugu cyabo aho hanze ndabona niko kubakira inzu yawe ngo ndazayikubakira biragoye
murakoze Theophile mushe na Jacques Bigirimana impanuro za Theophile muzivuga kwiki abarundi abanyapolitiki ku mpande zose bakwiye gukunda igihugu bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu imbere gushira inyungu zabo imbere akabavuze kandi no ku kibazo cyo kubaka ubumwe no kugira amahoro ikana iterambere mu gihugu duga ku ijambo kandi gatoye cyane rwose kana karihuta
Jim kino usubira kuvuga nta gishasha mvuga kuko byinshi byarabuze kandi utabivuga icyo gusa twashimikira ko ni uku usanga abahanura ndumva yuko umushingamateka Minani Yohani avuga nk'uko reka asa n'uwahebuye kuno munsi mu Burundi atakigenda je nagenda mubwire yuko mu Burundi uko yabisize kandi azi ko abizi mu 2015 ubusuko bikimeze ndazi neza hamwe no mubaza nti mbwira umutumba atamuteka mu Burundi atamutekano uharangwa umutumba umwe awutubwire nibaza ko atawoyoronka natubwire barabara ritarengana kubera gigizwe n'abagizi ba nabi cyange abateye Burundi atamodoka irengana ataburengana nibaza yuko atajyoyoronka habo twabona tubwire isengero ituguruye kubera yuko yabujijwe n'abarwanyi Burundi cyange imirwi itera igihugu cyange ibindi niba tukata byoronga no kuvuga ko mu Burundi rero mu gihugu cyose kugataka kitwa ko ari ku Burundi hari umutekano ntangere ibyo tubifitiye ibyemeza icyo nacumbi bishobora rero yuko ayo matora vuba bashobora kuba yewe n'ukuri nama niko ndabivuga inda n'ubu ndabisubiremo kandi azambeshuze amatora nyakubahwa Dr. Jean Minani amatora zoba neza cyane ukuri kwamye amatora zoba twebwe twifuza ko amatora ndeka ntunciremo twebwe twifuza ko amatora yoba Minani arimwo kuko turamukeneye kandi turatwara mu politiki kandi turatwafije aterera yaraterereye mu bitari bike genda bize rero twifuza ko ayo matora yo yajyamwo ubwamwe yocegwa cyangwa afatirwa nuko isi nubabesha amatora zoba kandi
ndabona kane kihuta
nataba muduce muza mumagaye kuri radio nseta bikigongwe abarundi n'amakungu nzoba ndumubeshi abatora zoba rero kubera ko abatora zoba ndarutakambiye ndakande n'abandi barundi bene wacu ni mutubwire icokogwa mugabo ntimudusubize yarusha twaravuyeyo kandi tuzosubirayo ni mutubwire icokogwa
ngo
muze
reka Dr. Jaminani akanya karihuta
muzabene binse
yaje
icyubahiro nk'abarundi mutubwire muze dusangire urugendo na ibindi zikuzera inze no kuritsi no babesha ntidusubire inyuma ntidusubire inyuma na gatoya.
Dr. Jaminani impanuro za Theophile mwebwe muzivuga kuri iki avuga ko abarundi bakwiye abanyapolitike ku mpande zose bakwiye gushyira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu imbere mukanya gatoya cyane
impanuro za Theophile ndazemera cyane abatwara abandi abanyagihugu bose abanyabarundi abanyagihugu na cyane cyane abatwara abandi abari ku butegetsi babwihaye cyangwa abo bakavuga rumwe barakwiye gushyira imbere inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu mugabo mu gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu ni ukuraba ko ni ukwemera ko babwirizwa kuja hamwe bose bakaganira bakaraba umugabo w'umurongo bashikako bakaraba intumbero bashikako kugira ngo u Burundi bugende neza cyane cyane iyo mwatu bavuga iby'amatora naho atamatatiro bahari iyo habaye amatora abayajamu cyane cyane bashaka kwitoza barajamu kugira ngo barabyo ayo matora azoba ibyo cyakavuga ati amatora azoba yego azoba n'ibwizwa shingiro ryarahindutse referendum yarabaye ariko gushika ubu anarabe yuko ibyavuyemo ko ibyo barakurikiza cyarabagoye birabagoye kubora kubabigize mu mafuti babigize gutari n'uwo amatora kaba ata biganiro bibaye hagati yabirwa n'ayo matora ayo matora azotanga ikintu kibi cyane nibizopfamo azopfama tubirwanya abatabyemera azokwama babirwanya ni ukuvuga nta mahirwe ayo matora azozana guhindura mu bimwe biraba mu bihari ubu bizoguma bimeze nk'uko bimeze abo bantu bashaka kudusuka mu rudubi irindira nashaka
hari ibibazo byinshi Dr. Minani
kuja mu matora umuntu ayigama nkavuga ngo twebwe abari hanze abanyapolitiki turi hanze na cyane cyane abari muri senarede ngo dushaka kuja mu matora nashaka kumubwira no kubwira abantu bose nkatwumviriza ko twebwe abanyapolitiki turi hanze dushaka kuja mu matora mugo ntidushaka kuja mu matora ame nitwata kwiyamamaza bati badupfunga nkuko ari mwapfunga abantu bose yavuze ngo nanamwe ngo ntaramwe ahantu hatari umuntu wese ari aragenda agakora igikorwa cyo gutoza no kwiyamamaza ngo mbe abirwa barapfungwa ama permanence yirwa araturirwa abantu bose bapfungwa mu umwe gusa ni we wenyine ari mwari ariyamamaza ari mwaragerageza ni rwatwa ari ndani bamunaniye bamwanyiye natwebwe dushaka kuza ariko dushaka kuza baca badupfunga ntidushaka kuza baca baturabuza ntidushaka kuza baca batura babonye ne bakumira abantu bose bashyira ku imbonera kure bagashyiraho n'abandi bose abapolisi guca bafata umuntu wese agize icyo avuga
maitre Isidore Usikiri reka namwe tumubwire icyo muvuze kuri icyo kibazo
arashoboka mu gihe batokwemera ko twicara hamwe tukayategura hamwe tukababwira ibyangombwa bikenewe kwa ayo matora
ugenda neza e maître Isidore Usikiri ku kubyumviro eka ku ntererano ya Theophile ivuga ko abarundi abanyapolitike cyane cyane bakwiye gushyira imbere inyungu z'igihugu muce mugira ko mu gice muze no kuri ico kibazo Dr. Minani ashikije avuga ko akwiye kuba ibiganiro imbere y'uko amatora aba duga kwijamo mu kanya gato ndabona kanya kihuta
ego ico umuntu witwa Theophile avuze nico kuri nane navuze ni inkuru nziza uyu munsi hageze igihe ategereza kuja ahantu wenyine akiherera yabahije abantu b'abarundi n'abarundikazi ataco bamusaba navuze ataco bamusaba kuko abasabyi nibo baba bica ibintu
akababaza neza ati mbega ibintu bigeze ubu tugende gute tugenze gute ngo igihugu igarukane amahoro teza kurengera iby'umugambwe n'imigambwe bashubitse arimo akarengera iby'ubwoko avukamwo akiyumvira ineza y'abarundi bose atanumwa banyemo no twubona kuronka iha amahoro abarundi bose ivyerekeye ibiganiro Dr. Inana ariko aravuga yewe nimaze kubivuga kenshi ibiganiro uwo munsi uko biri uko tubizi naho bitangura uwo munsi sinzi n'imyaka yindi byomara turetse n'icyo mbega abaganira bo babandi hari inkuru nziza afite ubutegetsi afite pouvoir financier afite pouvoir sécurité afite controle de la main de la police de l'irice afite pouvoir médiatique iyo yitwa opposition za senarede n'abandi nta pouvoir n'imwe bafite uretse gusa yuko yitwa ko zainiere pene n'abazungu yitwa ko abashyigikira mugabo abashyigikira basigira barereka gusa barabisho bashyigikira ko hageze muri nankana ntibabegerera kugira rero muje kugira ibiganiro n'ubutegetsi buriho butegerezwa kuba swat ubwo butegetsi bufite ugushaka kunini kukurondera amahoro ukakwakira mukaganira n'abavandimwe mukashika ku ijambo swat ukaba ufite ingufu zingana n'ingufu ubwo butegetsi bufite mukamenyana mukaba oblige kwemera ko mwicara mukaganira kuko ubujije gutwara cyane ukaba ufite ingufu ziburuta ukabukura nuko bimeze nicyo gituma twebwe twavuze yuko kandi turasubiyemo ibyo biganiro sibyo cyane cyane bihambaye ibiganiro mu by'ukuri birondera iki ibiganiro mu by'ukuri birondera kugabangana ubutegetsi turabizi birondera kugabangana ubutegetsi ego nibyo nabyo birimo mu byangombwa twaravuze tuti mu byo nkuru nziza mu bubasha afite ashobora gukora n'ubu munsi n'ejo bikatuma abahunze imitahe abahunze ibya politiki abahunze manifestasiyo abahunze kubera ubwoba bataha mu mahoro kandi bagashikaho mu mahoro twavuze yuko ari uko yoshiraho amnesty ituma abakurikiranwa bamenya neza yuko batazokurikiranwa
iyotanye ikigongwe rero
kongerezwa nuko bazana abantu des observateurs ba Union Africaine kandi bumvikanywe na leta y'u Burundi ikabakaza kugira bacungere umutekano kugira ngo n'abakigijwe na amnesty ntibahitane n'inkozi z'ikibi z'abamilisien ba imbonerakure n'abandi
ibibanisho
mu gihugu
amnesty muvuga ikigongwe yuha
hari amahoro none nta mbonerakure ziri mu gihugu zifite inkoho n'abamilisiye intera hano bariyo
ndabona akanya kagiye metre
idoro sikiri nizo twavuze twoteza gushika ko leta niyo ishaka amahoro niyo yazana itayashatse naravuze nti izoba ariko yikwega ingorane yo nyine kuwo mu butegetsi ntibigoye nko kubumva ko neza mu mahoro y'iwawe nyine mu mahoro ya nyine
butegetsi
no mahoro y'urubyaro rw'iwe
muri kumwe abandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Pascal mwiriwe neza
alo
muratwumva Pascal
ndabumva
muri hehe
yewe ndi Bujumbura mu Burundi
akandi kazira ninde
icyo nashaka gushikiza nuko abo bose bari hanze bajya bose tube hariho abo bavuga ngo bagirizwe ibintu nuko bose boza mu Burundi hanyuma bagasaba nabone tuve abari ku butegetsi bageze ko bari mu ishyamba bari kete ko bari mu ishyamba bagasaba igisirikare nka za ONU zikaza kubacungerera umutekano twese mu Burundi hakaba bagakorera amatora bacungewe neza ibyo bagirizwa bakabibakora ko bakabaha nka iminite abarundi tukaba mu mahoro amatora akagenda neza bagacungera n'amatora ku buryo bose batidoga yuko hari ubusuma buri muri ayo matora bagatora twese abarundi turi mu mahoro
murakoze Pascal reka kukama muteye tugashikize Dr. Jean Minani duka ku ijambo Yavuze ko mu biganiro y'abanyapolitiki bari kwasaba ibiganiro kenshi na kenshi baba bashaka badahishanije baba bashaka kugabura ibiti namwe n'ibyo mwamushaka Dr. Jean Minane
eka ushaka kugabura ibiti we gushaka kuja mu matora hanyuma n'igihugu batanga ibiti baranze kubonera bashaka kubatuma nta muntu numwe ajya mu biganiro ashaka ibiti kuko ibiti twarabironse ee dushaka ibiti twari kuguma mu Burundi uvuga ko dushaka kuganira kugira ngo ushake ibiti umuntu ashaka kudutyoza ashaka no gutyoza abanyapolitiki dushaka kuganira kugira haza amahoro hanyuma turaho kudutunganya Burundi bwacu neza ushaka kuja mu matora agendeyo ushaka ibyo biti abirondere ushaka kudandaza adandaze ushaka kurima arime ariko bose arimo ari mu mahoro ndushaka kuja mu matora ame aho ugenda kuza kwiyamamaza cyangwa ugurura permanence yawe akaza abandi mu higanwa bakayiturira nagiye numwe babaza baza kubaza abayituriye ngo aciye urubanza agapfungwa abari bayicungereye agapfungwa abakubiswe kugira ngo babirukane baturiye permanence ndigushaka kuja muri ayo matora hanyuma abanywanyi bacu baraje basigare barabafata babafunga cyangwa babakubita dushaka rero ibyo byose tubiganire dushaka ko tuganira n'ibindi mbega Burundi babona aho bugeze Jack yavuze ngo hari amahoro nyuma amahoro ari wayafise wenyine n'ukuri kuko ayo mahoro Jack arimo aravuga abandi jewe ndaganira n'abantu benshi Jack n'ukuri tubaganira ahubwo nawe niwe tutaruze guhanira ndashaka ko dutangwa kuza turaganira nawe wenyine kuriya tuvugana ukuri jewe ndana n'abantu benshi ngaho mu Burundi nta n'umwe atarira n'abari ku butegetsi kiretse abibye amafaranga bari mu biti baza bari baza bararonka bayobora babitse abo nibo bavuga ati hari amahoro ngo ni bake
yego me
abandi bose baragira nta mahoro kandi nashaka kubabwira niba bashaka kuzobara bavuga ngo hari amahoro ngo amazi ya nyuma zobara yabo
Ego mire kama kani gato i na mu Jack wigirima na mugi dicho muzi kuvia shikizo na Pascal abuga ko ahugo barundi bakuye gutahuka bakubaka igihugu ka vyogenda gute utwigoro twati kuzara kugwa na leta kugira ngo abarundi batahuke na utuhe mu kani gato cyane rwose umuntu tumwe
ngondi kije nagenda kubiye yuko abarundi bamaze gutahuka ari benshi cyane muri iki gihugu ni benshi rwose ni benshi keno kubwizo kuriko ntaka akunzwe niba murika abarundi birimba barataha ejo bundi barabishize ku kumbonesha kure abarundi bataha ku mugaragaro ahubwo je nibaza yuko ari nk'amakambi muri Tanzania twibaza yuko baza barugaye kubera benshi bitahiye hanyuma turazi neza yuko hari abarundi b'impunzi abujijwe gutaha kuje gutaha nabo banyipolitike nyene mu ruhande rumwe bakongera bakabuzwa gutaha n'abarongoye igihugu bahungiyemwo mfite mvuze ibihugu n'abarongoye igihugu bahungiyemwo ku mvo za politike y'icyo gihugu n'abakirongoye
icyo gihugu mubana kihe
abo nabo twagize tuti buhoro buhoro nta gukasha n'abaza bava muri icyo gihugu banyegeye hari abo tumaze kwakira abaza banyegeye bakaza bati twebwe ntagize ubyura urutoki avuga ngo agira atahe baca bamufunga cyangwa bakamuca umutwe
icyo gihugu muvuga ni
kihe rero nagira ngaruke ku kintu Metro Fikiri yagumye avuga kandi Metro Fikiri ndagusabye iri jambo urirotire kuko iri jambo si ryiza metre rufikiri nta ntera hamwe ziri mu Burundi. Ndagusubiriyemo metre rufikiri nta ntera hamwe ziri mu Burundi. Kandi ndabikubwiye ndari gusubiramo gatatu nta ntera hamwe n'ukuri kose ziri mu Burundi kuko ntacyo zoza kudufasha twebwe. Intera hamwe ivyazo urabizi. Ivyazinaniye nibyo bizoza kubishoborera mu gihugu cyacu. Urabizi nawe wenyine ari n'amajambo ya politiki akoreshwa ku mvo za politiki. Nimba ugomba kuvuga yuko intera mukumbure ko abahutu uti leta Burundi nayo kabirongowe n'abahutu, nagenda kubwire ko abahutu b'abanyarwanda n'abahutu b'abarundi ils sont d'ordre très différent. Ndabikubwiye rero nk'umunyepolitiki yubaho abahutu b'abanyarwanda n'abahutu b'abarundi turi très différents. Nta kintu na kimwe dushobora guhurira ko et encore moins interahamwe. Ndabikubwiye kandi arigusabye uri umucamanza, uri umushikirizamanza, umushingwamanza, uri umuntu akomeye twubaha, duho dusubire gukoresha ijambo interahamwe mu Burundi. Ntacyo zotumarira, nta n'icyo nazo nyine zimariye.
Ndabona akanya kihuta mushanahe Jacques Bigirimana
aravuga bazurindiye kuri minani ariko aravuga yewe minani sinigeze mvuga yuko mu Burundi byera ngo nte sizoba n'umunyepolitiki hamwe navuga ngo mu Burundi birera ngo nte natwebwe nyine ubwanyu.
Ndabona Jacques Bigirimana akanya kandi rwose
ndaguha
akanya mukanya ndaguha akanya reka duhe ijambo umunywi wanyu radio ijwi rya Amerika Pascal mukanya gato ndaguha ijambo
ndindira umunyagara bwire nta byera ngo nte. Ariko rero ibigumye bigumira abagabo rondera umuti muri mu biganiro bya biri hagati yacu twebwe nyine abanyepolitiki mwebwe natwe turi ngaha mugabo nawe ntitwobahenda
tubarondera kandi kanya mushanahe Jacques Bigirimana ariko reka duhe ijambo umunywanyi kumwe Simeon muratwumva? Simeon muratwumva?
Alo
muratwumva? Muri hega Simeon?
Yego ndabumva cyane.
Muri hehe?
Yego jewe ndi Bujumbura.
Yego kandi kazina ninde?
Sa?
Kandi kazina kawe ninde?
Kazina je ndi Kumana.
Ndi Kumana duga kwija mu mukanya gatoye cyane rwose kibazo cyimvira.
Yego jewe cyari cyumviro ni kuri gusa abanyepolitike twadukwiye kuza turaraba imvugo dukoresha amenya dusigaye imvugo dukoresha zirashobora kuzana icyo zo mu gihugu cyanke yashobora gusambura amahoro n'umutekano bya bene gihugu kuko amajambo usanga amarakoreshwa ngo ndi ntera hamwe ni kuri jyewe sindi umunyepolitike mugabo hari amajambo cyo usanga amarakoreshwa n'abanyepolitike ku mvo udashaka gucanishamo nk'abantu ndetse n'igihugu muri rusange akisanga brema amajambo ntirabereye nk'umuntu w'umunyepolitike by'ukuri azi icyari cyo politiki hama ikindi nacyo nk'uko nkihenze sinzi umuntu yari aheze kuvuga yuko mu Burundi bitera de ego no kuri mu Burundi ntibyera de kandi uko bitera niko n'ahandi ku isi yose nahanye usanga bitera mene no muri Amerika usanga harimo agaca usanga harimo agaca nk'uko ugasanga umutekano yahungabanye urumva rero byaba byiza twaje twese icyo kintu kimwe kiratuma mu mutekano ihungabana tukirwanya gute
amahoro. Urakoze murakoze Simeon. Reka murakoze reka duhe ijambo umushanahe Maître Isidore Sikiri agirica avuze cyane cyane ku byashikijwe na Jacques Bigirimana asa n'umwihaniza ko ijambo interahamwe zitari mu Burundi eka na Simeon akaba bigarutse ko mukanya gatoye cyane rwose muce musozera mushanahe Isidore Sikiri mushikiza cyane cyane ibyo korwa ku mpande zose kugira mu Burundi harame amahoro tugakwijamba mukanya gato umunota umwe urakwisaha.
Ego urakoze ubwa mbere nagomba n'ukuri mpumurize Jacques Bigirimana ntibibaze ko iryo jambo naho ryaba ryanje ryaciyemwo izo nteramwe ziba ziyo zitariyo sizo ziteye ikibazo gikuru c'i Burundi. Ikibazo gikuru c'i Burundi kiri mu Barundi ariko ubutegetsi barwana nabo batavuga rumwe nta kindi izo nanabiteye ko cane si ikintu gihambaye ndashobora no kuvuga ahubwo nashaka yibaze ko nta nayivuze mugabo icyo nagombye kuvuga hari imbone ya kure ziri mu gihugu cyose hari imbone ya kure gifite ibigwanisho hari imbone ya kure zihohotera abantu monitora zo ndiko ndabesha aho je navuze yuko byiza izo mbone ya kure nibazikure nibazake ibigwanisho ubwa kabiri bazane batange amnesty
mugabo mushyane he izi doro sikiri muisanzwe gushira mu kivunga n'ibibi mushaka kuvuga ko mu mbonera kure harimo inkozi zikibi mudafate mu kivunga zose ngo imbonera kure
nayo iyo mbuzi imbonera kure mvuga imbonera kure zikora ikibi ndabizi ko imbonera kure zose zidakora ikibi bishoboka ibyo reka rero umuntu normal atarinda kwirwara developa namubwira ngo sende zitwara nabi cyane ngo asendete ngo se nibabi cyane ibyo nibibaho hariyo abasendete babi n'abasendete beza hariyo abafinari fayito tubeza n'abari babi
mukanya gato ya masegonda make mushinga nahe ufikiri akamu motera abanyapolitike ku mpande zose ego mukanya gato cyane impanuro muha abanyapolitike ku mpande zose mukanya gato cyane rwose amasegonda 40
hanyuma iyo muri komora iyo turiho turavuga ngo amatora rero nimushaka kuja mu matora hatariho ibyangombwa by'intango urabona nk'ubu amatora aba yaraba ni bande amatora mu by'ukuri aba yaraba ni l'autorité ministérielle intérieure ou ya justice ya sécurité ni police ni documentation ni CENI ni ku constitutionnel
n'abantu n'akanya kagiye mushinahe
boje mu matora izo zose mbuze rimo minwe ya Nkurunziza Pierre niwe abigira kabigeranura ashatse kubipanga avec usa abantu muri opposition arashobora kubigira ku buryo bose biyumvamwo umutekano
Dr. Jean Minani namwe mu impano mu hanya politique ku mpande zose nizihe kugira ngo mu Burundi amahoro arame kana amatora azagende neza mukanye gatoye cyane gose umuntu umwe
mu Burundi kugira ngo amahoro arame nuko abarundi bizemera bakicara hamwe bakaganira nata numwe bakumenye kuko wese bazokumira azoguma aragatosi muri ayo mahoro cyo ni cyambere cya kabiri nta matora ashoboka abarundi bundi baticaye hamwe ngo baganire abazoyajamo abashaka no guhiganwa baticaye hamwe atanumwe bakumiriye kuko wazokumira wese azokwamara agatosi mu byo bazoshikako
Ego me namwe mushye na Jacques Bigimana musozere imutira kamu abanyapolitike ku mpande zose kugira ngo amahoro mu Burundi arame n'amatora atekanijwe azagende neza
hari ikintu waswara Morena yavuze Maître Fikiri ati hakwiye amnesty general ku bantu bagirizwe n'icange bakurikiranwa ko ibicanga biri nico nica saba none ko abivuga abivuze ubu iyo biba byavuzwe kera abantu bakamenya bati ikibujije gutaha abanyepolitike ni amnesty bikavugwa kera ngira ngo ababibwirwa barabyumvise mugore urumva agiye kubivuga ubu kandi tuzi neza yuko ibyo avuga bivugwa n'abandi bose kwerekwa n'ibibazo bya politiki ushobora gusanga bivuga wenyine mugabo ngiye ndazireza yuko Maître Fikiri nta namwe ndasoma akurikirana n'ubutungane ndetse nibaza yuko rero yoba babujije gutaha na amnesty hanyuma rero sinibaza yuko amnesty naho ntari leta kandi ntanayivugira sinibaza yuko amnesty ishoboka mu gihe hari abakurikiranwa n'ubutungane mu gihe abakurikiranwa n'ubutungane
ikibazo mbona tuzogaruka ko mu biganiro byacu mushya ntahe Jacques Bigirimana akanya kagiye
umviriza icyo kogwa rero ubu mu maguru masha nukureka gusamazwa nabo bavuga ngo ibiganiro.
Turagushimiye mwoshye ntahe Jacques Bigirimana, turagushimiye nawe Dr. Jaminani, turagushimiye nawe Maître Isidore Fikiri, turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bose badutiye akamo, turagushimiye na ingénieur yadufashe Joe yadufashe mu ngabo y'ivyuma na mugenzi wacu Mutagoma yadufashije kwigiranya Jeffrey yadufashije kwigiranya ikiganiro. Turabashimiye rero mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira